Danya kumviriza hijuru ya Amerika nchuti bakunzi muri ko muratwumva turabara mu kidyo tukongera tubaha ikaze mu biganiro vya radio ijuru ya Amerika isamye mu Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndabategurira kongera nkabashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara dusabe imbabazi ku ngorane ibihinga bw'ivyuma dufise amwamwe mu majini turiko turashobora kuyumva ariko rero mu byo tuza kugaruka ko turaza kugaruka ku biganiro bihuza abarundi bizosubira gutangura kuri no munsi ku munsi wa Mungu tukazingira kandi tugakwitira mu ntara ya Gitega aho tuza kugaruka kubana babiri baciwe amaboko mu gihe bagirizwa kuba bariko biba ibigori ariko imbere y'ivyo vyose mbanze ndababwire muri make ko kuva kuno wa gatanu igihugu ca Zimbabwe kiramutswa perezida mushasha nyuma y'imyaka 37 wahoze akiramutswa Robert Mugabe yisangije ubutegetsi perezida mushasha Emmerson Mnangagwa imbere y'isinzi ry'abantu aho yarahira yagize ati ndugure twa mugina jewe Emmerson Ndambuzo Mnangagwa nka perezida wa Zimbabwe nemeye kutazopfa mpemukiye Republika ya Zimbabwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro rya Zimbabwe n'amategeko atandukanye igihugu ca Perezida mushasha wa Zimbabwe yarahiye muri stade nkuru iri mu gisagara ca Harare. Perezida Emmerson w'imyaka 75 haje ku butegetsi mu gihe ubutunzi bwa Zimbabwe bugeze aho umwasa ashaka akore mu ngata Robert Mugabe mu perezida wa mbere ku isi yose afise imyaka myinshi. Mugabe yatanze imihoho kuri no wa kabiri nyuma yo kugondozwa n'umugambwe wiwe ZANU-PF n'amashinga mateka co kimwe n'abasirikare ba Zimbabwe. Bamwe mu banyuzi Zimbabwe bitabiriye ibirori vyirahira rya perezida Emmerson babwijwe rya Amerika bati ndugaruye twa mugina turindiriye vyinshi kuri perezida wacu mushasha twari twaracinyijwe twari twaratwawe nabi harambe abasirikare bacu batuvanye iko intwaro y'igikenye. Hobe Mugabe kumwe n'umutambukanyi we Grace Mugabe hejo bemerewe ubudahangarwa na sentare za Zimbabwe humanite mu rurimi rw'Igifaransa. Abategetsi b'Uganda barahagaritse amenyesha makuru 8 b'ikinyamakuru Red Pepper candikira muri ico gihugu bagirizwa guhemukira igihugu igipolisi cabafatiye ku biro bakurira mu kumunsi wa kabiri baca babatamu mvuto bagizwa kuba batangaje inkuru y'ibinyoma. Aya makuru batavuze aho bayakuye yavuga ko perezida Yoweri Museveni wa Uganda yari ko arategura gukura ku butegetsi perezida w'u Rwanda Paul Kagame haruhande y'ico caha co guhemukira igihugu. Umuvugizi w'igipolisi c'Uganda Emiliane Kayima yatangaje ko abamenyesha makuru bagije gutangaza makuru abangamira umutekano w'igihugu. Kayima ariko ntiyavuze ryari bazorenguka imbere ya sentare. Ishami ry'Abanyamerika ryishinze gukingira amenyesha makuru CPJ ryasavye leta y'Uganda kubarekura vuba bwango uko ari 8 imenyesha makuru vyo mu Buganda harimo n'ico Red Pepper vyaratangaje amakuru avuga ko hari impari hagati y'Uganda n'u Rwanda zishingiye ku bibazo by'ubutunzi n'umutekano. Umushikiranganje w'Uganda ajejwe imigenderanire n'amakungu yamiriye kure ayo makuru avuga ko ari igihuha kandi ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri yifashe neza. radio ijwi ry'Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 kandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca ku rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vwa.com dusabe imbabazi ku bari ko baratwumva ivyuma vyatugoye amajwi atari make ntimuza gushobora kuyumva ariko ariko baragerageza kugira ngo bashobore gukemura ico kibazo mu kurindira dukwitire mu ntara ya Gitega aho hari utwana tubiri dufise imyaka 5 na 9 two mu ntara ya Gitega mu Burundi twaciwe ibikondo vy'amaboko bagirizwa kwiba ibigori ibindi kuri no nkuru menyesha makuru acu Gitega Fidel d'Antoine Sabimana Fidel iryo baragyaguye gari
Ejo barahajyaguye muri komine Itaba hari mu ijoro ryo kujya ejo ariko inkuru yagiye kumenyekana neza ejo kumuhingamo aho twana bari badushikanye ku bitaro biri mu Kibuye muri komine ya Bukirasazi aho turiko turavurirwa
ubu abo bana bameze gutega fide
abo bana bariko baravugwa biraboneka ko abaganga babitayo gose kubera bari bavuye amaraso menshi bariko baravugwa rero hanyuma n'abavyeyi babo niho bari ariko abavyeyi bakabasa makenga kuko basanzwe ari bantu nikora ko bavuga ko bataronse abagira neza canke ababatemaguriye abo bana ngo bashobore kuriha imiti bariko baravuza ntibizoborohera
nibanze bakoze iryo bara
abatemaguye abo bana ni abasore babiri bakiri bato cyane ndetse biga mu mashuri yisumbuye abo nabo bakaba bafashwe bari mu gasho k'igipolisi muri komine Itaba aho barindiriye ingingo z'ubucamanza zizofatwa
ahama gafide abo bana baramaze gucirwa rubanza canke bari he ubunye
gushika ubu abo bana ba b'imisorasore babiri baracari muri mugashoka komisariya ya mugashoka k'igipolisi muri komine Gitaba ntitwashoboye kubabona kubera yuko n'amategeko atabirekura mu gihe bari kubarumvirizwa n'umopedi ariko niho bari abajeje intwaro batubwiye ko bagihagaritswe muri ako gasho nyine
baremera ko bagiye kwiba ibigori utwo twana tubiri twatemaguwe amaboko
abo bana akakiri akasa n'akakuza ko kana k'imyaka 9 ko niga kavuga yuko abo bantu babasanze munsi y'igiti c'ivoka aho bariko barandura amavoka atibuka hasi ariko n'ivyo bigori bavuga ko bafatanywe nta nibihari ndetse ntivyari bwanere baga babibona rero bakabona yuko kuba arakantu kuba karimo ibintu kuri ubu by'imiryango bo babapfa kuko abavyeyi babo bana batemaguye bagenzi babo ntibarashobora n'ubu gushika ku bitaro kugira ngo barabe abo bana bakomerekejwe ingene bifashe
urakoze cyane Fidel d'Antoine Sabimana ngaho igitega iyo nkuru bandanye ukurikiranira hagufi hamuze kuyigaruka ko makuru yacu yo hanyuma
murakoze Diane
kuva ku munsi w'Imana w'inondwi gushika ku itariki ya 8 ukwezi kwa 12 habegwa n'amatati y'Abarundi bazohurira arusha muri Tanzania mu biganiro bibahuza abanyepolitike n'amashami yigenga babitumiwemo bifuza ko kuri iyi nshuro hofatwa ingingo zituma igihugu kiva mu ndiyane kikaja mu iterambere ariko rero hari amwe mu mashami yigenga yidoga ko atatumiwe kandi afise uruhara mu buzima bw'igihugu heroje wirikaneza akwejwe y'Amerika ibujumbura
Abanyepolitike bigenga, abanyamigambwe n'abaserukiye amashirahamwe yigenga biteguriye kuja Arusha bose bemeza ko iki cyari gikwiye kubigihe cyo gutora umuti w'ingorane ziri mu gihugu hisunzwe neza y'igihugu na bene cyo. Yabonse ngenda ku mana ikigega cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu akaba no mu basinya amasezerano ya Arusha mu mwaka w'2002 asanga amasezerano ategerezwa ku rufatiro rwa byose.
Ntarindi jambo tujana atari uko dusubira kugaruka kwibutsa abarundi bose soba turi kumwe n'umuhuza ko hari ibyo dufise kwaganiriye ivyo bikaba byaragize akamaro gakomeye n'amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro ryakomoka ko n'imigambi y'iterambere ikomoka kuri amasezerano y'Arusha aha twovuga wa mugambi w'ingene twifuza ku Burundi bwa bwubatse muri 2025 wubatswe wise n'amasezerano y'Arusha nka wa mugambi ujanye no kugwanya ubukene kugwanya inzara kugwanya ubushomeri CCRPD wa mugambi wo kugwanya kutwara nabi gusesa gutunga igihugu ubusuma byanditse mu masezerano y'Arusha tubibibutse ko ibyo ari ntabanduka ibyo nibyo tuzaza kubakira kuko niyo byatumye barundi dusubira kumbikana ko dutuza kubana neza muri iki gihugu mbudasa bwacu atanya gupfa atanya gukira hari inzego zo gucungira amahoro n'umutekano zitegerezwa kubakwa hisunzwe Arusha dusubire turabiko ariko zubatse ko atamuntu ariko arasubira kuzihitira cyangwa umugambwe cyangwa ubwoko nka kera kuko twarabigwanije
cyasense bomana nabari mu nyepolitike bigenga bamizero y'abarundi asanga atamuntu numwe yungukira mu njyana ziri mu gihugu ubu
nta wungukira mu ngorane ziri mu gihugu yaba uri mu mugambwe uri ku butegetsi yaba utarimo n'abari mu nzego z'ubutegetsi bo nyine ingorane zatewe n'iyi n'aya magume tumaze mu iminsi ntawadakorako nubo bayibaza ko ahifise umushahara canke araca hirya no hino uravye ubuzima ingene bwaduze ingene buzihimvye ukaraba ubukene buri mu gihugu ntubura n'inshuti itahora iza kukugora mugabe isigaye iza kukugora kuko yabuze icirya nico gituma rero turetse abahuza tuzoja kwereka ko harengeranye kugira badufashe gutorera inyishu y'ikibazo dusabye ko n'abarundi bogenda bafise uwo mutima w'uko twoshika kumwumvikana tuma igihugu bisubira ku murongo abakunga basubira kutwizigira agasubira kudufasha hanyuma igihugu kigasubira ku gihugu
amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara ya Arusha namwe mu mashyirahamwe yigenga nka Parfem asigura ko atawe yakomakoma Faustin Ndikumana umukuru wa Parfem
guharanira ko amasezerano ya Arusha aguma ari uwo mushinge igihugu cy'urundi cyubakiye kugira kimwe bita evaluation y'ukuraba aho tuyateje kuyashyira mu ngiro mu bisata byose niba abanyepolitike guhindura izashingiro bica bizana ubundi mwuka mubi cyangwa birahagaze bikazoba n'ikindi gihe cya gatatu ibishoboka byokorwa kugira mu Burundi hashobore kuba amatora yizewe na bose ikindi cya kane strategie de sécurité pour tous kuri gushikira igihe haba icyo bita zero impunzi mu Burundi bitwamara imyaka 50 abarundi bamwe baturatuza bimuka dushikiraho umurundi wese yumva yo kwisanzu yatekaye
ariko kandi mashyirahamwe nka Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama yibaza ko ibiganiro ata kintu kinini bizoshikako jeha Hakizimana umukuru w'iryo shyirahamwe
abereka ko ari amashyirahamwe ariko atumigwa adafise uruhara runini mu byo yoterera tukabona n'amashyirahamwe atumigwa asanzwe adakorera mu Burundi cyanke atari ku kibuga n'abanyepolitiki kandi twobibagira aho usanga ko umubare hari imigambwe ihabwa umuntu umwe yindi gahabwa itatu kandi inganya cyanke isumbwa abantu wanyu niyo yahawe umuntu umwe n'icyo tuba tubwira duti ibiganiro birashobora kutagira icyo bivuyemo n'icyo tuma dusaba umuhuza kwikubita agashi agatumira amashyirahamwe asanzwe ariko akorera mu gihugu cy'u Burundi agiye arakurikirana ibyagiye biraba ku bibazo by'u Burundi
bimwe muri izo bibazo ni itunganywa ry'amatora yimirije mu mwaka wihumbi 2020 nkuko Sibomana na ngenda ku mana bigaruka ko
hari ikindi kibazo kivugwa cy'amatora abo ngaba kavuga ngo mwaka 2020 abandi ati harashobora kubaho cyangwa imbere cyangwa inyuma duce tuganira kuki abantu bavifata uko ni kubera ingorane twagize turiko turashyira amasezerano y'Arusha mu ngiro aho inkuru nziza n'abantu bakenya bari kumwe bagombye kuyasenyura mu kugomba kuzana ikiringo cya gatatu kitemewe n'izo nteguro iyo ngorane twagize yacitumpa bwicanyi yacituma abantu bangara abandi barapfunzwe abandi baranyegeye abandi biko baratotezwa harabanyuruzwa tukanitumenye bagiye cyo twumvikana ngere ibyo bintu byo hagarara
aya matora siyo duhera ko kuko amatora ni nk'inyishu ya nyuma izobije guhera heza processus no kuvuga ingendo yo gukura igihugu muri aka kaga cagiyemo cyari bazo by'ibiringo byose bishabijamo cyari bazo biraba ihinyanyirwa z'ibiza bashingiro byose bishabijamo n'ibindi n'ibindi
ibaye inshuro ya kane abegwa n'amatati y'u Burundi bahurira kuganirira hanze y'igihugu kuva mu mpera z'umwaka w'ihumbi 2015 umugambo uri ku butegetsi ZNDD-FDD gushika ubu nturavuga ibyiyumviro uzoshikiriza umuhuza Mukapa ariko wemeza kuzwa kwitaba ubutumire gusa inshuro zitari nke umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Evariste Ndayishimiye yasavye umuhuza Mukapa ku biganiro vyotahukanwa hagati mu gihugu akaba ariho bibera kandi abagiriza ugushaka guhika ubutegetsi mu mwaka w'ihumbi 2015 bagashengezwa imbere y'ubutungane akanafasha abari mu bindi bihugu bahunze bagaheza bagafatwa bagatahukanwa mu Burundi Eroje Urika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Ejo buri kaneza arakenuye ikibazo cy'uhinga bw'ivyuma twa idufise cakemutse tubashimire ko mwatwihanganiye ijwi rya Amerika rero ryashatse kumenya ico impunzi zitandukanye ziteze kuri ivyo biganiro bihuza abarundi bizongera gutangura kuri wa mungu Arusha gucyumenyesha makuru wacu muri Tanzania Pierre Claver niyo nkuru avugana na bamwe mu barundi bahungiye muri Tanzania dukurikire inkuru yaduteguriye
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zavuganye n'ijwi rya Amerika zifuza ko ibiganiro bizotangura ku munsi wa mbere w'indwiza bizovamwo urukiza rutuma bava mu buhungiro. Uwo mufasoni ari mu kambi ya Nduta.
Bagicho twabasaba, bashobora kusaba umutekano mu Burundi kubera uko turi mu kambi tubashishikara kumva abantu bishobora kuza mu Burundi. Iya naora na mteka alonito kwa itu kereke njine kugira mwoto sali mwoto wacho. Uti magamu ina ambi wala toro hiche ni mwogu onye ni hatari ni hatari. Kira geza kutu hujira mahoro kugatara mkalo lero. Makarala waka shemu raichatu nyawarmu wapa mkihuku yuko. Mato kugira yo wasa anga kukuri. Wege fawishi ya kanyene kutuwa kuruwa kikiku kukiteka. Nekiri mga mahoro tukia tukajama taa.
Mugenzi we ari mu kambi ya Nyarugusu ahamagarira umuhoza Benjamin Mukapa kutagira uwo yibagira gutumira mubegwa n'amatati bose.
Abanyepolitike bose bagerwa na kibazo cy'u Burundi bose abashoboka bose kabisa bicara na leta y'u Burundi bayaga cyane mwavuye kugira tuboneka wawunda kuko ngo izyo ngizo byabaye. Kukeni se GMR, oye. Mugabo, wangu mtio katika rukata huo mba, wangu babaji, nga wanao ni baaji. Awe mba nga huo. Tivikani nga wana nichu, rukiberu nini otuwate zike zemu. Nichu kwa usana huko wanye politike voice. Wangu otumire, wakita wakanda ritajibu jumbura. Na yu nini, aduko nichu kiwazo, nisewa kuwa, kuwa alivuonika kira ngoi, kiwazo nitele kumuchi, na yu nini baboniki. Ndezo nyele kusani. Nirembo wenye politiki watashi, tukedu kwa satuma umakambi tiri mbili yiki. Wajia watashi kukuo, nivo ni mwema nati shugia achuwa dusunzi kuri no kubona. Tuwa mbisa tivarataza, nangu binaki watu zwari tashi. Ya maura vuniki na nima maduta ae basi, tukene kuwa kigeugu.
Natanduka nye chane, nuu mugabo, gusawewe, yongerako ko abazo kuitabili vizyo vigani ilo, bugani ila no kuitunga anywa ya matora, kugirango ayo matora na hajaratuma hadu kimhari, zituma habimonzi, kuriwe umizero simngishi.
Wengine ni wajia tuwasawa mbisawa mbiko urawana lasi niwa ganile kubujo licho suwira kubangu kujia mungu ayano masawa yumize mwige mire veni vizoba libi nivimeze neza kubujo atangwana ni mime vizoba zihari urumba na nisho lituma sata kimini usuwa vijitele mbiba niko ya batse mese kato kumire wajia wanaka batse luki wanaka kujia kuonu menga inyiche ni kimegegu wano ko vijigira batu mila wano ngo sinarede mine wa yeme kuru kukete sinarede wala itu mili. Yeni ya zako awo wase kubari kugira ni hagiri tipa mwako uwa nzuzu dati mwe kugwego kwa sinarede kusababari mwako uviva nyinuku unubajia batu mwela kundzeko zichanduka hanyi mwako urumba kubera sabugali jadina kubari jomeko lize au menga niwe.
Asabo muhuza kuhangwe wikunze ko nabasaru kilimuhunzi botumigwa kukonabo barimu bahu uje ningarukambi zivuje kunjane za politike za duze kufamu mga kabubi humbi wili na chumina gata nupu.
Zivuja harewona wandi muhunzi mwako bari wase kutu wakabugi kila sifio kumande dote mwishamu ya huko niwa usanga wa fise ni vio mjilo kukwa mwishamu kwenye hake sivi kitu watu kuro ondera kukatuwe ka igishobo kan igikuye kujimbele kukusumba urumba wa kukatuwe barashua nuku ihe nge kira kukasanga kwa wabuka ngutugawanu kutugawanu kutugawanu kumugwadu kwenye kifugibja tuketu duvuga mahoro mwuribu saanyi
izo mwonzi za gizecho zeshikiriza ni bamwe mu barenga ibihumbi amajana ne na cumi bahunze igihugu nkuko byerekanwa n'ibiharuro by'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ribitaho ku munsi wa mbere itariki 27 uku kwezi ni wazotangura ivyo biganiro bigira kane bizorangira ku itariki 8 z'ukwezi kw'12. Umuhoza Benjamin Mukapa yatangaje mu butumire bwiwe ko abwirizwa gufatwa ingengo zizotuma indyane za politike zirangira. Nabo biruko hari bamwe mu batavuga rumwe na leta hamwe n'amashami yigenga bagifisa kangonongono ku byerekeye ubutumire bwatanzwe mbere bamwe bakavuga ko batazovyitaba. Cheke la Veni Nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Chaklavera niyo nkuru urakenuye imbuga dusaba imbabazi ko twavuze ko ibiganiro bizotangura kuno wa Mungu ariko muravyumvise ko ari ku munsi wa mbere mu ntumbere yo gukomeza imigenderanire myiza hagati y'impunzi z'abarundi n'abanyagihugu b'abakongomani. Bamwe muri izo mpunzi bariko bararonswa imirima n'abagenzi babo b'abakongomani, ivyo bakabishima naho iyo mirima iherereye kure y'ikambi babamwe ya Rusenda. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
binyuze mu bukangurambaga ishyirahamwe rya SVH Solidarité de Volontaire Humanitaire rigenda rikorera mu baturage bo mu Rusenda ndetse n'impunzi z'Abarundi, aho iri shyirahamwe rijya rihuza abaturage n'impunzi kugira ngo bigire hamwe ibibazo baba bafitanye n'uburyo babikemura. Kuri none impunzi za mbere zatangiye guhinga aho zahawe. Uyu ni Tabo Depe wahawe isambu y'ubuntu mu misozi ya Rusenda.
Turishimye kubera twahawe n'abakongomani aho turima. Kuko kenshi twakunda kubura aho turima tukahiga aho turimira imyumbati y'abana cyakaje mu kabana, ariko twarishimye kuko baduhaye twarabaragize neza. Bampaye intambuko 20 kuri 25 nkaba nzohingamo imyumbati kugira abana bazaronka umwumbati bahe Kenya cyangwa udusombe n'isombe twabura aho turikura.
Ariko nubwo biruku hari bamwe mu bahawe amasambu n'abaturage b'abakongomani batangiye kuyamburwa bitewe n'uko hari igihe umwe mu bagize umuryango atangiye isambu atumvikanye na bagenzi be.
Yewe ngezeyo na barampaye baradupimira ndafata namanza njana n'umugore ndirikwayo yanyuma bageze saa ngo bamba barashwana ntishonje kusubira bene wabo ngo baramushwaniye ngo yumvikanye ngo naba ngo babo ngo batamugatagirishije nama bene wabo bamba barakura uwo mwene wabo haza bene wabo batoya
bakwa ku murima wabo
barubutwatsi wemwe utaza udatanze 15,000 abemeye kuyatanga barimo yewe cyo no bana nasaba navuga ati bongera mu wundi murima n'indimi.
Abandi nabo bavuga yuko aho bahawe ari kure ugereranyije n'aho batuye.
Nk'abatwe bwe babana nyine biradusaba umwanya, turagenda umwanya munini gose. Urumva turahinga nyine kubera nitaye baduhereza nyine zitagira icyo zitumariye, ari zikeya gose, tugapfa nyine guhamba amaguru tukagenda, ariko aho hantu ni kure nka cyane cyane abantu babana, kuko n'imburi dusanzeho udafise agataka, umwana yomererwa nabi gose cyane, kuko n'urugendo rurerure. Urashaka kugenda nk'amasaha 2 n'inusu kugira tugere aho baduhaye mu ndimiro, kandi ni ku mutumbo umuntu araduga.
Kampfungenge mufite ko bashobora kuziba ibyo mwahinze.
Turashobora nyine kuzigira kuko nta muntu azoducungira muri ako kanyaho hantu.
Jean Claude Kubwimana ni umunyamabanga wa komite nkambi yo mu Rusenda, avuga yuko iyi gahunda guha impunzi ya masambu ari ingirakamaro kuko izatuma bacika ku makosa yo kwangiza imirima y'abaturage b'abakongomani baturanye mu Rusenda.
Bitegereje ingene imirima yabo yahora yononekara, barundi ingene bahora binjiramwo gusoroma amasombe, urabona ahantu hari impunzi zirenga 30,000 abasangwa nabo dufite angaha bari munsi 15,000, urumva ko imirima yabo itegerezwa kuba mike. Abarundi mu gihe dushobora kwinjira mu mirima yabo itegerezwa guhona n'ingoga, ariko mu gihe natwe tuzaba twarimye bizokoroha ko abarundi bace baza baraja mu mirima y'iwabo bakareka kuza baraja mu mirima y'abakongomani kugira ngo baze barihereza ibyo batasabye.
Mu gihe bigaragara ko impunzi z'abarundi zikomeje gusaba amasambu mu baturage b'abakongomani, Bwana Theodore Mufano uhagarariye ishyirahamwe rya SVH mu Rusenda atangaza yuko bagenda bakora ubukangurambaga mu bandi baturage bo mu Rusenda kugira ngo bahe izi mpunzi z'Abarundi amasambu yo guhingamo, dore ko bamaze gutanga imirima 110 aho buri mpunzi igenda ihabwa metero 25 kuri 25. Iyi gahunda yo gutanga amasambu y'ubuntu yo guhingamo ku mpunzi z'Abarundi mu gihe cy'umwaka wose ije yunganira indi izi mpunzi zari zisanzwe zikora yo gukodesha imirimo mu baturage b'abakongomani, hanyuma bakayihinga mo itomate, imboga, imyumbati ndetse n'umukeri. Badatse ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda aho mu ntara kivuye amajyepfo.
Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni kakanya cyatu batahiriza abanyu, tukaba tongeye kuha ikaza batwumva aho muri kugira ngo muze murarungika utumesaje dutandukanye mucishije kuri @gmail.com mu byo mushaka yuko mwaka uza twashikira ko muri kino kiganiro iwanyu mu ntara. Wa mbere dufise ku murongo ni Nathanaela. Nathanaela amahoro.
Mhm,
mwerehe. Lusaka Zambia havugwa makinga ho muri Zambia gana tana ye
ah ine ni na dora nini ya
ukaba wifuza kuno musi tugutahiriza nde
wambi na sagutasha abapita nyingi nenda nani kwa ujiri uishi bizaya Atena kwa kivuta na wali moja moja na kijoni mungu kwa zaidi ya nda moja moja na kete na mla mwanzo nda umbuya kwa kwa ujiri.
Bosi kai puli ziki na musiki na Tanael.
Na na ipuli ziki.
Urakoze chini na ugile umusi mizanga Lusaka Zambia.
Okay.
Turafise kandi na Philippe Kumurongo. Philippe ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara.
Ndabumva.
Uherereye amajahe ga Philippe.
Jewe ndi mu nkambi ya Nduta i Tanzania.
Kambi ya Nduta Tanzania havugwa make.
Asa nukuri mu nkambi ya Nduta havugwa mahoro twatekereje turabaye ngaha na mahoro nyine y'ubuhungi.
Uhamaze igihe kingana gute?
Asa ndakwise umwaka ariho ndi.
Wa mugambi wo gutahuka na wugedeje.
Ayawe icyo nahunze ko kitarahera nyo biriyo nazananye ntarabona iyo ikomeje ko byagenda.
Ukawushaka kuno musi tugutahiriza ndega Philippe.
Nakore nifuza kuri ubutasha abavyeyi banze bari ahantu mu rumonga aho bikamukizuka n'abo tuvukana bose. Nga bagenzi bose twabanye aho nyene mu rumonge mu kiduka n'abagenzi bari mu nkambi ya Mutenderi na Nyaruguzu eka n'abahanzi bose nkabifuriza amahoro y'Imana.
Urakoze natwe tukwifurize amahoro gutyo nyene ubitwifurije.
Namwe
ugira umunsi mwiza ngahuruta.
Eko namwe.
Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chain. My blood do. I forgot name. I can't buy by wet rain. Rather go and buy ball main. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang. Spread their racks on new chain. My blood do. I forgot name, yeah. I can't buy no wet rain. Rather go and buy ball mains, ayy. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang.
Gucci gang.
Cost more than your rent.
It do.
Your mama still live in a tent, yeah. Still slanging with a jet. Yeah. Me and my grandma take meds. None of this be new to me.
Nope.
Look at my teeth called tutory.
Yeah.
Bought some red bottles called allergies. Your airline, your company. The bread smell like some cigarettes. I'd rather put the b on a project.
Yeah.
They kick me out of plane off. Now Lil Pump fly private jet.
Yeah.
Everybody scream West Jet. Lil Pump still sell that.
Yeah.
Hunting on rich, sipping nothing. Lil b nigga wet. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang.
Gucci gang.
Spread thin racks on new chain. My blood do. Yeah, I flip, I forgot name. I can't buy by wet rain. Rather go and buy ball man.
Jugi Amerika turabandanya na kanya ko kubatahiriza abanyu. Dufite undi mukunzi w'ikiganiro wanyu mu ntara ari ku murongo. Amahoro na kazi na kanyu.
Yego, ni twa inota.
Inota uherereye amaja.
Ngenga y'ubumbura mu kanyosha.
Mu kanyosha avugwa make mu kanyosha.
Yego, na mahoro umutekano wifu.
Ugashaka gutasha nde uno musiga inota.
Shaka kutasha Samuel. Nuitwa mu Kenya. Natiyo miete na orice.
Bosu kabifurije.
Bifurije.
Urakoze cyane inosa nawe ngaho mukanyosha ugira umunsi mwiza.
Yego murakoze.
Akaba ni ngaho duce dusozera ikigani wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mariko muratwumviriza mwakoze. Diane Nahazi na Makbil ya Beroh mari kumwe mu biganiro vya kano kanya. Twifurize kugira weekend nziza. Mubandanye mu byohegwa n'izindi ntonde zitandukanye z'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye.